nawe washyize hamwe iki kiganiro mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva. Kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi kirivanda ku kutavuga rumwe ku bwicanyi bwabaye mu Burundi mu bihe bitandukanye. Ni ikiganiro tugezwa na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ikiganiro mu cyobose turagaruka ku cigiranyo cyashijwe mu rwi igihugu jejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severa kivuga ko wicanye bwabaye mu Burundi mu gihe cy'1992 ari uhunyabwoko ryakorewe abarundi ubwoko bw'abahutu. Iyo raporo yavuye yemezwa n'inama nshingamateka. Kuva ico kiganiro rero gishikirijwe abarundi bo mu mashirahamwe no mu migambwe itandukanye barakivuze ko ibitari bike kandi n'ubu barabandanya mu kiganiro cy'umunsi rero twatumiye abagabo b'inararibonye bakurikiranye hafi politiki y'u Burundi kugira ngo basangire ibyiyumviro n'abakunzi biradio Ijwi ry'Amerika. Turabasaba ubwambere na mbere bagire icyo bavuze kuri ya raporo bongere batubwire ibintu umwe wese muri bo abona ko ari inzira ikwiye gufatwa kugira abarundi bashobore kurikuranira bafate inzira iteza imbere igihugu mu kanya. Tuzaba turi kumwe na abashingantahe, turi kumwe na ambasaderi wa Mariye Ndaruzaniye, turi kumwe na ambasaderi wa Isidore Bayihaga. Muri aho Bayihaga?
Ego turamahoro kabisa na nisaba cyane. Ameze neza turamahoro.
Uyu munsi twari ko tuvuga cyane cyane ku cegeranyo cyashikirijwe n'umurwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi severa nk'uko mubize wa murwi barashikirije raporo. Raporo ivuga ko ubwicanyi bwabaye mu 1992 bwari ihunyabwoko mu nyuma bikaba byemezwa n'amashingamateka. Nashaka imbere y'uko tuja kuvyumva byanyu kuvyerekeye icokorwa muri iki gihe kugira ngo abarundi baje hamwe eka ntihagire ntibyabaye muri icyo gihe byosubira kuba. Nashaka mutubwire ubwa mbere na mbere ku giti cyanyu tumenya politike kwikenera hafi politike ya Burundi mwakiriye gute iyi raporo.
Murakoze cyane. Twebwe nk'uko mubivuze iyo raporo twarumvise ko mu gusaze wayishikirije inama nshingamateka na nkengo z'amateka bari kumwe barakurikiranye mu biganiro byose nyine bagiye bashyikiriza ibyo batoye mu kiko bamaze iminsi bariko barakora. Turaheza turumviriza abe mu gihugu bariho muri icyo gihe ibyo bariko baravuga nk'ugutemura cyangwa nk'ugushinga intahe ibyo babonye. Yewe ndashobora kuba nemeza neza yuko mu Burundi habaye ubwicanyi bukomeye cyane. Rero Severe yavuze yuko yoba yariho nyabwoko kandi mu by'ukuri ubwira kurikirana neza ukabona ingene babitondeka n'ingene babitohoje biragaragara yuko icyo kintu cyaba cyarabaye. Gusa twebwe tutariho muri kiriya gihe twabyakiriye neza kuko twari dukeneye kumenya ukuri kw'ibyabaye muri iki gihugu kuko byinshi hanze twari tuzi. Twari tubayeho tuzi yuko tutazi yuko hariho amazu yubatse ku bantu, ko hariho ama ibipimo byatewe ku bantu. Ibyo twumva kera rero twumva umenga ni birimo by'abantu b'abanye politiki bafite amacakubiri bagomba guteranya Abarundi. Ariko igihe Severe itanguye kujya ku kivi igatangira kwerekana ibisigarira by'abantu bishwe, hanyuma abantu bakiriho bakavuga bariho n'ingene bapfuye n'ingene indongozo z'icyo gihe zabigize n'uruhara, twebwe rero nibaza yuko tudashobora kurwanya ukuri. Ukuri yo kwaserutse kukavugwa haba hasigaye yuko abakwakiri bamenya ingene cyangwa icyo bakoza uko kuri kuba kwavuzwe.
Nk'uko mubizi hariho nk'abantu bashobora kugira amakenga bakibaza ko icyo cegeranyo kivuga ibyabaye haraheze imyaka itari mike gishobora gutuma abarundi bacanamwo icyo cyimvire cy'uko abarundi bashobora gucanamwo mu kivuga kwiye.
bo nibaza yuko abashaka kubabyumvira nibyo ariko mugabo twebwe turabye ingene umurongozi wabuhari burya abarundi kubwira bacanemo ntibashobora gucanamo gucoboye ubutegetsi butabigizemo uruhara kuko rero tuwe turabona yuko turabye intumbero yanyene icyubahiro umukuru w'igihugu dukize uno munsi uyu senare majore marise ndayishimiye urabona yuko icyo kintu asa no kuragihagurutse yuko abarundi batokwigira basubiza amaso inyuma ubarabe ibyo bapfa rero ni byiza kuko murabona ko hageze iminsi ariko arigisha ahaciye hose abwira yuko abarundi bogwana mu nda ntibasubire kuya ibyabahaye kera ahubwo ibyashyitse bimenyewe ubunyene dufasha kubaka uburundi bwiza butarimwo izo ngorane zabahaye rero uri kuraraba n'abantu mu maso ukabona abantu ingene bariko barashingirana mu bugeni urabona ko by'amacakubiri bisa niko birahera urabona yuko n'abanywa inzoga badisangiye atangorane kandi ibyo biriko biravugwa urabona yuko amasengero basobanaze n'abagihurira mugabo ukabona yuko wanashaka uretse niramanye politiki bamwe bamwe baba bafise icyo cyifuzo cy'uko abantu bocanamo kugira ngo inyungu zabo zigere ko mu by'ukuri umuntu agerageje kuvugisha ukuri abarundi urabona yuko muri ino minsi icyo kintu ariko barakivamo ku bandi ukabona yuko indongozi dufise muri kino gihe zirateramye ziri maso ziriko ziravuga zigisha abantu yuko ibyaheze byaba byarahejwe ibikenewe no kumenya ukuri hanyuma abantu bakanywana abantu bakamenya yuko bakwiye kuraba imbere ntibaraba inyuma iyo mugihe uburongozi bumeze gucyoye nta muntu yoca avuga yuko ibyo byoca bituma abantu basubiranamwo gusa icyo twakoze gusa kandi cyagenze neza burya kubura uwawe hama ntumenye aho yahanwe kubura uwawe ntumenye uwakwiciye kubura uwawe ntumugandarire ntumuririye nibaza yuko birababaza gusumba ubu rero nibaza yuko nibyo icyegeranyo nk'icyo gishobora kuvugwa ubwo nyine abantu barikanga hari n'abababara cyane kuko baba babuze ababo muri abo batari bazi iyo bari bazi uburyo baba barahambwe n'ingene bishwe ukabona yuko hariho abantu berekana yuko baba bahambwe babona kandi murumva ari umuntu w'iwawe umubabaro ntiworeka kuwugira mugabo uko umuririye ukamugandarira kandi ukabona abantu bose bariko baragufasha kuguhoza bagira gute birumvikana yuko uwo mubabaro mugabo ntiwoca uvuga yuko umubabaro ucubyura yuko
none ambasaderi Mbayihaga ikintu mubona cyokorwa kugira ngo iyo nzira ika uyu mutima ika ubwo butegetsi bubi muvuga bwatumye abarundi bacanamwo bakicana ku bwinshi gutyo kugira ngo ibyo bintu ntibize bisubire kuba mu Burundi mubona aho korwa iki ubutegetsi bwokora iki abanyagihugu bonyine bokora iki
bo icyokorwa je nibaza ko kwihutira na ko ubu mugabo yewe ikintu coba ubwa mbere nuko abantu batokongera kugomba kubifata uko bitari ngo babiteshe agaciro ahubwo abo barabikoze bakiriho barashobora kuvuga bati twebwe turasabye umurundi ikigongo n'abarundi n'ababuze ibyo rero nibyo bigoye kuko ijambo mbabarira murabizi Frederic ku rurimi rw'umurundi ni ikintu kigoye cyane kuvuga ariko igihambaye ni uko mu by'ukuri abantu bavuga bakemera amakosa bakoze bamaze kuyemera bagaheza bakayababarirwa hanyuma n'abana babo bakamenya ukuri kuko iyo umuntu akoze ikintu cyamenyekana akaguma avuga ati bambesheye bambesheye umwana we baguma ameze uko avuga ati barabesheye naka ntamubwize ukuri rero muri icyo gihe si byiza nibaza yuko abantu boheza bakavuga ati twarakoze ikosa twaritumwe na banaka ntibakiriho mugabo twe tukiriho tubabarire icyokorwa na cyo rero kiri gikurikira ni ikintu ababyeyi kuri kirakorwa urabona yuko ubutegetsi uno munsi buhari ni ukuri buriko buritanga uko bushobora kose kugira ngo uko kuri kwamenyekane ntiguhabwe ko byari ikindi kibi abantu ahubwo bagukorere ko kugira bubake sosiyete y'ubuntu imeze neza nibi nashobotse bakabaha umunsi wo kuri igihe cyo kugandara hanyuma bakagandukira rimwe mu bisigaye hanyuma abantu rero bagaheza bakababa hafi bakabana mu mahoro no mutekano nk'uko turiko turayibona nari twigisha mu nama canke amajambo yose wumviza nyine cubaha ashikiriza muri kino gihe wumva yuko ahamagaza abarundi kwibagira kahise kazi kugira ngo bubake kazoza keza
tukivuga nyine ku vyerekeye mukuru w'igihugu yavuze ku nyuma yaho ico
cegeranyo gisohorewe nashaka mu kanya gatoyi twumvirize ico ashikije abarundi abahumuriza
nyiramumurize abarundi kugira basubize umutima munda kumenya kahise kacu mu Burundi nta urisa bisana no kurondera ukwihorana mu barundi bahuye n'ibyago ahubwo no kuvurana uwo ivyo byaha byashikiye arakeneye gukira ico gisebe uwabikoze nawe nyene arakeneye kumenya yuko abandi bariko bamufata nk'umuntu nagira asubiye ndamenyeshe ko ata murundi yogira ubwoba nta bwoko bwise mu Burundi no kuvuga ko atawushobora kugwa mu nkorero kandi nagira ndababwire ko ibyaha byakozwe haheze imyaka irenga 50 n'ababikoze nta magara bagifise umuntu yikeke ko bohava bokwibisubiriza muri ico caha nico gituma atawogira ubwoba
nkuko muvyumvise ambasaderi Isidore Mbayihaga eka ndabona n'umukanya tubije kuronka ambasaderi Edouard Bizimana muri aho ambasaderi Edouard Bizimana
yego mwe n'amahoro n'amahoro ndabaramukije ndabaramukije abo dusangiye ikiganiro
umukanya ndabasaba ambasaderi Edouard Bizimana mugire ico mutubwiye kuri raporo ariko nashaka ko twaragiheje kumviza yego mwe ndabona na ambasaderi Fred Ngoga gateretse yabonetse imbere yuko tumuha ijambo Ngoga reka tugaruke kwa ambasaderi Edouard Bizimana nawe nyine agira icyo avuze ku ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu
yego murakoze cyane nibaza ko ibyo ijambo ari byiza kuko ico abarundi bakeneye no kubana mu mahoro hanyuma ngira ngo ibyabaye byarabaye mugabo birakenewe ko abo barakoze ibyo bintu nabo babyemanga bakavuga ko kuko si ibintu byiza niyo twavuga ngo byabaye byarabaye ucumenga ntago abikoze umenga ni ibintu byikoze nibaza ko ico umugwi severe wakoze hanyuma inamashinga amateka nayo ikayunganira ikavyemeza ni igikorwa cyiza cyane kuko burya abakorewe ibibi barababaye iyo habize ababikoze nabo bavyemeye bagasaba ikigongwe bagahumuriza abakorewe amabi nibaza ko nacyo nyine ari ikintu cyofasha kugira ngo ibyo bintu bose bumve ko ari bibi tubyiyamirize hanyuma abantu babane mu mahoro nicyo gikuru cy'uko abantu bubana bakabana neza ibyo bintu ntibizofibire ntazobire burota asubira kwitsinda gukora ibyo bintu nibaza ko byofasha igihugu cyane ijambo ni ryiza nibyo abarundi benshi twifuza ko twubana mu mahoro nibaza ko atanu umwe yobwa ko iryo jambo ridahumuriza
banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe imirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640 9,470 1,070 13,630 nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
igome ambassador Fred Ngoga gateretse muraho
turaho mwakoze kudutumira Fredi
yego ndabona ku ivyuma vyatwe mu ntanga ariko mwashoboye kuwashika ni vyiza cyane rwose reka namwe mu gice mutubwiye bwa mbere na mbere kuri iryo jambo ryashikijwe n'uko igihugu avuga ko atabwo ko bwishe mu Burundi
yego icyambere nagomba kuvuga ni gushimira umukuru w'igihugu cyacu Sebarundi kuko n'ukuri yavuze ijambo rihumuriza abarundi bose kandi nka Sebarundi nibyo twari tumwitetse ko ikindi ni ubwa gihambaye ni uko tugomba kumenya ukuri kugira ngo twiyubake ntumugabo twe twihore twiyubake kandi tumenye yuko hari ibintu ari kizira ikindi nacyo nogomba kuvuga mu gutangura ni uko nta mujya n'imiryango mike mu Burundi imiryango mike itabuze mu bwiyimo bwagiye buraba mu gihugu cyacu cy'u Burundi rero kuri cyonye twe turakenguruka cyane gose kujya mbashikirije hanyuma ikindi nacu nagomba kuvuga nuko hariho mu gushaka kuri hariho nabantu bakoze ikiza cyane gose batabaye abantu nuko sindaheza gusoma raporo neza neza mugabo ndazi yuko hariho nk'abantu bakijije abandi bakabatabara abo bantu izo ntwari naduka dukwiye kuzimenya kugira ngo turabe tuhigire n'ubuntu hanyuma agatima gakoko kave mu bantu mugabo mu by'ukuri nk'uko abandi bose bagiye barabivuga dushaka kumenya ukuri kuri ya muntu twihore mugabo kugira ngo dutere imbere tubishyire inyuma uko babita kose abantu barapfuye abantu barababaye kandi icyo ni ikintu tugomba kwemera gihambaye mugabo icyarimo nagomba kuvuga ni uko mu gusevere ntiraheza gukora akazi kayo iyi ntambwe imwe mugabo bazakomeza bakora kugira ngo tumenye ubwicanyi bagiye bara mu gihugu cyacu kugira ngo ntihagire bibaza bati bavugiye bari gusa mugabo bavugiye abandi kuko nk'uko mubizi hagiye hari ubwicanyi bwinshi mu gihugu cyacu mugabo reka tumenye ukuri hanyuma nk'uko ambasaderi Bizimana yabivuze ababikoze bakiriho basaba ikigongwe hanyuma twubake igihugu cyacu ubundi uno munsi ndakubwije ukuri abajene benshi uri kurabumviriza barakubwira bati ego me kahise turagomba kukamenya mugabo ntikubaka kazoza icyo twamenya gusa ni uko igihambaye ni uko turi abarundi imbere y'uko tuba abahutu abatutsi cyangwa abatwa turi abarundi kandi dushaka kuba mu gihugu cyacu
ego me ambasaderi Bizimana yahaga Fred Ngwagateretse aravuze ikintu gihambaye cyane rwose ko hariho n'abantu bakoze bagize uruhara rukomeye cyane rwose mu guhisha abandi mu kunyegeza abandi no mu gukiza abandi bari kubashaka kwicwa mu 1972 ku mpande zose abo bantu kubwanyu barakwiye gashimwa
barakwiye cyane kuko urumva bakoze igikorwa cy'ubutwari kandi mu by'ukuri nabonye yuko uyu mugwi severe nk'uko bagiye babishyikiriza urabona yuko baratohoza bakimbika gushika hasi gushika ku mutumba nyine no mu babanyi b'abantu bapfuye nibo bagenda babavuga bati naka niwe yanyegeje naka cyangwa uwarokotse bariko baramubonera ngo bamwice akavuga ati jyewe narokotse kubera naka rero urwo rutonde rw'abantu babaye intwari bagakiza bagenzi babo bagakiza abarundi bene babo ntibaje muri ayo mohe yuko bokwica badasangiye ubwoko ndazi yuko babafise urutonde kandi babazi nibaza yuko hari icyo babatekamirije kuko nk'uko ambasaderi Fred abivuze igikorwa cya severe ntikirahera mugabo mwene abo ni intwari kujya kwa babihome arabiguza abandi kuko nabo niyo babimenya yuko banyegeje abo bariko barahiga bari kubicira hamwe urumva barabo basa nuko bahabye ubugingo bwabo kugira abakiza ubw'abandi ibyo rero bijyana n'iryo jambo rero nyine icyubahiro ku izuba yavuze ati abarundi ntibamenye neza yuko nta bwoko bwishe ahubwo hishe intwaro mbi urumva yuko rero bica byemezwa bigashingirwa intahe nuko hari abarundi bakingiye bagenzi babo badasangiye ubwoko kubyanjye bapfa icyo rero nibaza yuko uyu mugwi severe uzotanga icegeranyo ca byose neza nibaza yuko hari icyo leta canke abarundi bazohava biyumvira gukorera abo bantu b'intwari bakoze bene ibyo kuko biratera intege no kuri urungano ruriho ubu abantu bakamenya yuko umuntu atozira icyaha atakoze canke ngo ashyigikire icyaha nuko cyateguwe n'abantu b'iwabo abantu bakamenya kurwanya ikibi aho biturutse hose ni ikintu cyiza cyane ndibaza yuko rero nibyo bamaze kumenyekana ntihabura babarira imisaya ko batabikoze nk'uko abandi babikoze ariko imbere y'amaso y'abarundi ni intwari nk'uko babivuze nibaza yuko bakuye imidari bagaheza bakabwirwa yuko bageze neza
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika isanganiro i Washington DC reka tugaruke kwa ambasaderi Edouard Bizimana nashaka mutubwire ambasaderi Edouard Bizimana ku bwanyu kugira ngo abarundi bahindure bavuze ko igihe haba ubwicanyi yuko hari intwaro mbi ariko kugira ngo icyo cyiyumviro ntikize gisubire mu mitwe y'umurundi n'umwe ku bwanyu inzira abarundi bufata muri iki gihe nk'iyi
nibaza yuko icyo tuma ibyo bintu bidasubira nk'uko abandi babivuze kuko abarundi bose tumenya ibyabaye hanyuma n'ababikoze bakamenyekana hanyuma bakabumvisha yuko ibyo bakoze bidakorwa ta kamaro byabamariye byamariye igihugu uretse kubishyira mu maganya no mu marira hanyuma yuko abantu cyane cyane bakumva ko twese tugomba kubana mu gihugu cyacu ibindi nabyo ngira ngo ibindi byokorwa nibaza ko biriko birakorwa byari nakozwe mbere kuko dusubiye amategeko mpuzamakungu araba ihonyabwoko hari itegeko mpuzamakungu rya 1948 convention pour la protection la prévention du génocide donc abantu bagaca bafatiye kuri ibyo bagashyiraho amategeko abuza yuko ibyo bintu bitosubira amategeko azitira kuba ibyo bintu ntibibe hanyuma hakaba ibintu byose bituma icyo cyaha kitosubira kuvurwa kandi mu Burundi nibaza ko bariko barabikora turabye ibya ntuze hari urwego bashyize kurya observatoire bashyizeho yo gukinga ihonyabwoko ija muri iyo ntumbero y'iryo tegeko mpuzamakungu nibaza ko rero hanyuma nibaza kandi nuko bonaraba mbere n'ibyatumye icyo cyaha kiba icyo gikorwa kibi kiba kugira ngo abantu babigendere ko ntibakore amakosa abandi bakoze kemugabo nibaza umuntu ace ku mayange ko muri ivyo mvuze bikeyi ariko ivyo fasha simvuze ko ari byose mugabo harimo ivyo fasha
Fred ngoga gateretse kuva Burundi ukironka nsize kwikukira harabaye ubwicanyi butandukanye mu myaka itandukanye hanyuma hakaba ari abantu bavuga ko kugira ngo ibyo byose ikabigirwe mu ziro abarundi bakwiye guhindura ingendo eka ntibabone umurundi bakamubonamo ubwoko cyane bakamubonamo intara hariho n'abavuga ko hakwiye kuba ikintu gikomeye cyane rwose ku bwanyu ho ko guki kugira ngo abarundi bavavanure n'uwo mutima w'uku eka urwanko n'ubwicanyi
murakoze cyane ku mijambo naguma ntunganire kwanza abasore b'Imana nibaza ko ikintu cya mbere aho bihera byose bihera mu miryango imuhira indero duha abana bacu ingene twigisha abana bacu icyo bari urumva hajya none nk'ubu urashobora kubona nk'umwana yagutse nko mu 1998 tuvuge ukumva reka ibintu byawe tunaba tubyaka mu bintu by'abitse rwabaye kera ukavuga uti uyu mwana abikuye hehe ni ukuvuga yuko hajya ababyeyi mu rugo niyo nigisha abana babo niho hantu hambere tugomba guhera kuko hajyanye umwana umwigishije urwanko ararutwara muri sosiyete hanyuma akaguma abandaye ikindi nagomba kuvuga nacyo gihambaye mu minsi iheze twarumvise abantu bajya ku marezo sosiyo babita muzea bajya ku marezo sosiyo ku mawatsapu bavuga ibintu biteye ubwoba bavuga ngo abamenga bavuga ibintu bidashobotse kandi mu mpande zose tugomba rero no kwiga mu Burundi kuza turahana iyo umuntu avuga ibintu bitubaka ibintu biturira kuko abo bantu baruzuye baragenda ngaho bakicara mu masaro yabo bakavuga ibintu bivuga uko ubwoko bumwe ari bubi ubundi aribwo gufuta mugabo ntagire igikorwa rero nibaza yuko nabo bantu bagira bari muri observatoire nabo nyine barakwiye gukora cyane rwose hanyuma ahandi naho hahambaye ni ku ishuri tukigisha abana bacu icyari cyo ku Murundi kera ndibuka twari dufite kuri ya sivina sinzi ko kihari mu mashuri no munsi mugabo naho nyine tukabigisha yuko imbere y'ukuba icyo cyo cyose kwanza Barundi icyo gihambaye ku Murundi hanyuma iko bita byose ibyo rero niyo yuko ari ibintu byokorwa mu muryango duhere mu masami kwigisha abana bacu yuko nta muntu mubi abaho kuri yuko ikirema cy'Imana kigomba gusonerwa igira kabiri kwiga guhana hambira gatatu naho mu mashuri kera naho arankunda dutonda ku idarapo kuko naho arumva kuko irenda ragiye mu kwezi rikorera duga narumva akanyamuneza ntangire ndize yuko nicyo kintu zodakana amubwiye gucaca murakoze
ego murakoze Fred ngoga gateretse nareka tugaruke kwa ambasade wa Fred ngoga gateretse ndabona mwari musakanye gatoya ariko mushaka kugenda mwishuye iki kibazo cishuwe nabandi ku byerekeye bwicanye bwabaye mu bindi bihe Fred mubona aho kurikira iki nama
murakoze cyane Fred igihe kimwe nibaza gihambaye abarundi twadukiye kwemera nuko nta murundi navuze nkitangura nti n'imiryango mike nzi mu Burundi itabuze n'abantu bari ngahari tuko turaganira rwose bose barafite umuntu babuze mu rwimo rwa sanduze cyangwa 2022 rwimo rw'ibyakurikiye ukamenya yuko umugani w'uyo muntu yarahide kuvuga ati dusabe imbabazi tuje ku mavi igihambaye ni uko tumenya yuko abarundi twarakoze ishano hanyuma dufate tuhigireho isomo hama twigishe urukundo abana bacu hama kuba tugira ubucaca mugabo ikintu ki nagomba guhanura kandi gihambaye kugira ngo abantu nibazo cyane mu cyo twandira kuri kutwubaka ikintu nagomba guhanura nagomba gusaba uyu mugabo atezere I ukuntu bashikiriza idatowe ibyo bita communication bagire communication bayirabe neza bayisuzume kugira ngo nyabone umenga bariko barondera ukuri gusa bamwe abandi bariko barondera ukuri kuko akona kanenge nabonye kandi twabiganiriye na bamwe muri bo ndabwira nti ndazi yuko mu kumurondera ukuri mugabo muragaba ntimuzogire nk'uko umenga mwaba mu kumurondera gusa ukuri bamwe abandi nuko murarondera ukuri kuko igihugu cyacu nibaza yuko kikeneye kumenya ukuri nyine byagenze kandi tukamenya ishyano ryakozwe nk'uko butari twarabivuga hanyuma tukabisezera burundu ni ukuri turakwiye kujya ku mazi njye ndakubwiza ukuri ga Fredi nkiyo numvise umugani wa ambasaderi Mbayahaga iyo numvise abantu batemera ishyano ryakozwe muri 2022 birambabaza cyane rwose kuko mvuga nti utemeye ko ishyano ryakozwe muri 2022 wewe ukomera gute ko ayandi mashyano atakorewe urabye nk'uyu munsi ngira ndabivuge ngaha nimeze nenda ku rusoko kenshi hari abavuga bati harabaye jenoside y'abatutsi wagenda kubabwira uti harabaye jenoside y'abahutu ntibabyemere abandi bakavuga ati harabaye jenoside y'abahutu wabaze uti harabaye jenoside y'abatutsi ati ntibabyemere bagacyagomba kubyitira ukundi ukamenga nta bantu bapfuye ukamenga nta bantu bishwe n'abagomba kubakingira urumva ako kazi k'agatima kabi niko tugomba kuvamo tukamenya yuko twakoze amabi nk'abarundi tukahigira hama tukubaka tugatera imbere nibyo rero nashaka kubashikiriza
murakoze ambasaderi Fredi ngo gateretse ambasaderi Edouard Bizimana namwe kuri icyo cyumviro gishyikirizwa n'abarundi batari bake ko n'ubwicanyi bwabaye ahandi bukwiye bwonyine gushyirwa habona ni cyumviro kandi n'umugambi Severi watangaje kuzobandanya mwebwe mubivuga kwiki
yego murakoze cyane nagomba mbanze mvuge yuko twokumvikana neza kuko turavye iby'amategeko mpuzamakungu avuga ku bijanye niho nyabwoko amategeko yo y'ibihugu avuga kuri ico caha no kuvuga yuko ubwicanyi bwose nibwitwa ihonyabwongo ico tucumvikaneko kuvuga rero yuko hari ibyabaye 72 ibindi 93 uko byose bishobora kuba ari bimwe ivyo jewe sinibaza ko twobifata gutyo kuko ibyabaye bamaze kugira gutohoza byo 72 93 biraboneka aho nta gushidikanya ni ihonyabwoko ryarabaye turavye ingene risigurwa mu mategeko mpuzamakungu mu mategeko y'igihugu ivyo byarabayeho nta guharira na gatoyi hanyuma ibindi navyo byabaye mu nyuma turindire mu bwishaze nabo ubandanye ukore nico uzoshikiriza tuzocumva hanyuma bavuze bati byagenze gutya bazoba bafise ivyemezo
Nagushimiye ambasaderi Isidore Mbayahaga, nagushimiye nawe ambasaderi Bizimana Edouard, nagushimiye nawe ambasaderi Fredi Ngoga Gatete,
ndabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi.
Turamushimiye mugenzi wacu Frederic Nkurikije n'abashyitsi yaganiriye nabo uyu munsi. Namwe abatwumvise tubararikira gukurikirana programu zacu umunsi ku wundi, tubasaba namwe kutugezaho ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo kuri programu z'abanogera twabagezaho hano I Washington. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mukomeze kugira ibihe byiza mwumva radio Ijwi rya Amerika. Dusangire ijambo.
Radio, Ijwi rya Amerika, yo.